VOA. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Aloys Bigirimana, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Batera lemba turamuterura kwinjiza duteruye hari hose turaterura kandi ndafise abantu bamumfasha inimvura yo mutsinda hanze.
Uwo ni specials barakamfitiye washakanye na Antime baranshakaje wabaye kirangiranwa mu kuvuza ingoma, avuga ko umugabo we atamerewe neza kubera uburwayi.
Kamerune chonge kugurura umupaka gihana na Nigeria inyuma y'imyaka 3 ugawe kubwo ibikorwa by'iterabwoba.
Perezida wa Kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yashize ahagaragara amazina y'abantu batatu bazabagize komisiyo ishinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri kubagize uruhare mu bwicanyi mu Burundi.
Nayo Leta Zunze za Amerika iragabisha ko hashobora kuba ibindi bitero by'iterabwoba mu Burayi muri ibi bihe bisozera umwaka.
Iyi nkuru n'izindi zivugwa ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyarekere mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Igihugu cya Kamerune cyongeye kugurura umupaka wacu gihana na Nigeria inyuma y'imyaka 3 wari wugawe bivanye n'ibikorwa by'ubwicanyi byaterwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Kamerune gitangaza ko naho cyafashe iyo ngingo kubera ibitero bya Boko Haram byagabanutse muri imyaka 2, abacuruza binjira kandi bagasohoka mu gihugu bazoza barasuzumwa kandi bagumizwe ko amaso. General Jacob Koji, umwe mu bategetsi b'ingabo za Kamerune zirwanya Boko Haram, avuga ko naho uwo muhari umaze hafi umwaka atabitero bikomeye ukora, igisirikare ciwe kizoguma kimeze magabo kugira gikingira abanyagihugu bacu. Byitezwe yuko iyugururwa ry'ugo rubibe bizotuma ibikorwa by'urudandazwa n'ubutunzi byisununura hagati y'ibyo bihugu bibiri, naho ibijyanye n'umutekano by'abanyagihugu bizoguma byitabwaho. Leta Zunze za Amerika iragabisha abanyagihugu bayo ko hari amakuru y'ibitero by'iterabwoba biriko birategurwa mu bihe by'iminsi mikuru irangiza umwaka ku mugabane wa Buraya. Mu itangazo ryasohowe ejo ku wa mbere, abategetsi ba Amerika basaba abanyagihugu bayo bari Buraya kwirinda kujya mu birori byo guhimbaza iminsi mikuru no kutajya mu masoko adakingiwe. Ibihugu nk'Ubufaransa, Ubudagi, Ububiligi na Turukiya byaragizwemo ibitero by'iterabwoba mu mwaka uheze. Leta ya Amerika ikabitangaza ko igifise amakenga ko hashobora kuba ibindi bitero nk'ivyo kuri uyo mugabane muri kazoza. Amerika isaba kandi abanyagihugu bayo kwirinda kuja mu bibanza bihurumbigwamo na ba mukerarugendo, birinde kwiyunguruza mu miduga yunguruza abantu benshi, ndetse bareke no kuja mu bibanza byo gusengeramo no mu mazu y'uburiro hamwe n'amahoteli. Irigabisha rije mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ufaransa Bernard Cazeneuve aheruka gushikiriza ko atamakuru akomeye y'ibitero avugwa mu gihugu ciwe cy'Ufaransa. Tukire ku makuru kuri Amerika, Donald Trump aheruka gutorwa kuzorongora Amerika, atangaza ko mu bintu azokora ku munsi wa mbere wiwe w'ubutegetsi ari kurungika urwandiko rwo gukura Amerika mu masezerano y'ubudandaji yiswe TPP yasinywe hagati ya Amerika n'ibihugu biri ku ibahari Pacifique. Ni imwe mu ngingo azofata mu mugambi wiwe yagumye ashikiriza mu bihe byo kwiyamamaza, aho yavuga ko inyungu za Amerika arizo zikwiye kuza imbere y'ibindi byose. Mu butumwa yatanze kuri video kuri uyu wa mbere uheze, Trump yise ayo masezerano ko ari shano kuri Amerika kuko ngo azotuma abanyamerika batazongera kuronka ubuzi. Trump yagize ati tuzoganira n'igihugu kimwe kimwe ubwacyo dusinyiranire amasezerano azotuma ubuzi n'amahinguriro bigaruka aha muri Amerika. Igihe abashikiranganji bo muri ibyo bihugu biri kwibahari Pacifique basinya ayo masezerano mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2016 turimwo, bavuga ko ari mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi no kugwiza ubuzi muri ibyo bihugu. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ko mu gihe Amerika yovavanura nayo masezerano ataco azoba akibereho kandi azosa nayafuye. Perezida Barack Obama wa Amerika yarashigikiye rero ayo masezerano, ariko inama nshingamateka ya Amerika ntiyigeze iyashigikira canke ngo iyemeze. Abategetsi ba Turukiya birukanye kuri wa kabiri abakozi barenga ibihumbi 15 barimwo abapolisi hamwe n'abasirikare bagirizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Gushika ubu abantu barenga ibihumbi 100 bagizwe n'abasirikare, abapolisi, abakora mu butungane no mu gisata cy'indero baramaze guhagarikwa, abandi bakurwa mu mirimo bagirizwa ico caha. Mu itegeko ryasohowe kuri wa kabiri, abakozi 5,586 bakora mu gipolisi barimwe n'abakuru babo bakuwe mu mirimo. Abandi barenga ibihumbi barakuwe mu bushikiranganji no mu bisata bya leta bagizwe n'abategetsi 3,000 bo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'ibisata bibukomoka ko. Tugaruka ha muri Amerika, umugabo afise amamuko yo mu gihugu cha Yemen aba mu gisagara cha New York muri hano muri Amerika kuri wa mbere uheze yaragirijwe n'ubutungane ko yafashije umuhari wa leta ya Kiisilamu. Sentare ya Amerika yagiriza uwo mugabo w'imyaka 37 azwi ku izina rya Mohamed Rafik Naji kuba yashatse gufasha kugaba ibitero by'iterabwoba ahitwa Times Square mu gisagara cha New York. Igitero yari gukora cari gusa n'icakozwe n'uwo muhari mu gisagara cha Nice mu Bufaransa cyahitanye abantu 84. Ubutungane bwa New York butangaza ko Naji yashize ubutumwa bwo gushigikira umuhari wa leta ya Kiisilamu ku rubuga rwiwe rwa Facebook, ubutumwa burimwo ubuhamagarira abanywanyi bawo kugaba ibitero ku basivile no ku basirikare mu bihugu byo ku burengero bw'isi. Yagirizwa kuba yaragize ingendo muri Turukiya na Yemen agerageza no kuja mu bice bigenzurwa n'umuhari wa leta ya Kiisilamu, kandi yagirizwa no ko yarungikiye amafaranga inshuro zitari nke umukobwa bakundanye. Umushikiriza manza wa Amerika Robert Capers yatangaje ko Naji asanzwe afise uburenganzira bwo kuba muri Amerika, ariko ko yavukiye muri Yemen aho asanzwe afitiye n'umwana.
Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yashyize ahagaragara amazina y'abantu batatu bazabagize komisiyo ishinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri kubagize uruhare mu bwicanyi n'iyacyarubozo byakorewe abaturage mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Umunyakoreya Choi Chong-lim yavuze ko iyo komisiyo izabigizwe n'abakomiseri batatu aribo Umunyalgeria Fatsa Ugerguz wari umucamanza mu rukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu, Umunyabene Reina Alapini Gansu wari intumwa yihariye ya Afurika yunze ubumwe mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, n'umwongereza Francoise Hampson umwarimu w'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Essex mu Bwongereza. Mu kwezi kwa cumi uyu mwaka nibwo akanama k'umuryango w'abibumbye karengera uburenganzira bwa muntu katoye umwanzuro wo gushyiraho komisiyo izakora iperereza ku bagize uruhare mu bwicanyi ndetse n'iyicarubozo rikorerwa abaturage mu Burundi. Uwo mwanzuro watowe iminsi mike umuryango w'abibumbye utangaje icyegeranyo kwihonyorwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 2015 kugera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'2016. Icyo cyegeranyo cyavuze ko ibyo bikorwa na leta, inzego z'umutekano za leta n'imbonera kure kandi ko bishobora kwitwa ibyaha byibasiye inyoko muntu. Iki cyegeranyo cyakozwe n'itsindwa ryitwa EINUB, Enquête Indépendante des Nations Unies sur le Burundi mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo cyasabaga ko hashyirwaho mu maguru mashya komisiyo mpuzamahanga yigenga yo gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 nk'uko twabivuze. Itangazo rya perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bwa muntu rikomeza rivuga ko abo bahanga bazaba bafite inshingano zo guhura n'abarebwa bose n'ibibazo by'u Burundi barimo leta, abagize societe civile, impunzi, abahagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye n'abagize umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Biteganyijwe ko abo bahanga bazatanga raporo yawe ya nyuma mu kwezi kwa 9 k'umwaka utaha. Tubibutse ko leta y'u Burundi yamaganye ibikubiye muri ibyo byegeranyo. Nyuma y'itorwa ry'uwo mwanzuro i Burundi, bakoze imyigaragambyo yamagana uwo mwanzuro n'ibikubiye mu cyegeranyo cyakozwe n'itsinda ryigenga ryashyizwe weho n'umuryango w'abibumbye. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyakomereze mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko Jean Baptiste Mugimba na Jean-Claude Yamuremye baregwa ibyaha bya genocide baherutse koherezwa n'igihugu cy'Ubuholandi. Ubushinjacyaha bwasabiye gufungwa iminsi 30 mu gihe bugikomeza iperereza. Abaregwa bose bahakanye ibyaha baregwa bavuga ko babihimbiwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali.
Abaregwa Jean Baptiste Mugimba na Jean Claude Yamuremye bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga mu mujyi wa Kigali mu masaha 8:30 zo kuri wa kabiri. Ubushinjacyaha bwa leta y'u Rwanda busaba ko babafunzwe iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Bwana Mugimba wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CDR yanakoraga muri banki nkuru y'igihugu mu gihe cya genocide. Ubushinjacyaha buvuga ko aho yari atuye mu cyahoze ari secteur ya Nyakabanda mu mujyi wa Kigali yatumije inama mu gihe cya genocide inama ifatirwamo imyanzuro yo kwica Abatutsi. Ubushinjacyaha kandi busobanura ko Mugimba yakwirakwije intwaro zarimbuye Abatutsi mu cyahoze ari secteur ya Nyakabanda bushingiye ku byo bwita ko byemejwe n'abatangabuhamya. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Mugimba yajyaga mu bitero byicaga Abatutsi kandi ko yajyaga kuri bariyeri bicirwagaho ari kumwe n'interahamwe ndetse n'abayoboke b'ishyaka rya CDR. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bunavuga ko Mugimba yari umunyamigabane muri radio ETRM kandi ko yifashishaga iyi radio yigishaga urwango hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Ubushinjacyaha buvuga ko bwifashishije abatangabuhamya barimo ari konseye wa Nyakabanda Nyimanzi Gregoire, umunyamakuru w'RTLM Valeria Bemeriki, bashinja Mugimba ibyaha binyuranye yakoreye mu cyahoze ari secteur ya Nyakabanda. Bityo ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwashingira kuri izi mpamvu zikomeye rukemeza ko Mugimba yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe bugikomeza iperereza. Urukiko rwahaye Jean Baptiste Mugimba umwanya wo kwisobanura neza ibyo aregwa. Uregwa avuga ko ibyo ashinjwa byose atabyemera ndetse asaba umucamanza ko abantu bicaye bakamuhimbira ibyaha bakwiye gukurikiranwa bagahanwa by'intangarugero. Bwana Mugimba wakuwe mu Buholandi avuga ko genocide itangiye yahungiye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ari naho avuka tariki ya 12 z'ukwezi kwa 4. Yasobanuye ko ibyo aregwa ko yaba yarakoreye mu mujyi wa Kigali atari byo kuko atarahari. Yabwira urukiko ko atumva impamvu aregwa icyaha cyo kuba mu ishyaka rya CDR ndetse no kuba yaraguze imigabane mu kigo cy'ubucuruzi cya RTLM. Yagize ati "Ndumva nta hantu na hamwe ku isi bahana icyaha cyo kujya mu ishyaka ndetse no kujya mu makompanyi y'ubucuruzi." Ashingiye ku bisobanuro bye yasabye urukiko ko rwamurekura akabasha gushaka abatangabuhamya bamushinjura. Umuntu wa kabiri wahamagajwe n'urukiko kuri wa kabiri ni Jean-Claude Yamuremye w'imyaka 41 nawe akurikiranwe ibyaha bya genocide. Ubushinjacyaha bwe buvuga ko yakoreye genocide mu ishuri rya Eto riri ku Kicukiro ndetse akica Abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwa Kicukiro bagahungira ku musozi wa Nyanza. ubushinjacyaha murega no kujya mu bitero byahigaga abatutsi ndetse no gupakira abatutsi modoka bakajyanwa kuri iryo shuri rya Leto Kicukiro aho baje kwicirwa. Ubushinjacyaha bwanavuze ko Iyamuremye yanagize uruhare mu kwicira Nyirarume, bwagaragaje ko ibyo rushinja Iyamuremye byashimangiwe n'abatangabuhamya. Nta byinshi Iyamuremye yabwira urukiko usibye ko yagaragaje ko abamushinja jenoside bamushinyagurira kuko jenoside igitangira umuryango wari we wishwe ku ikubitiro. Yabwiye umucamanza ko kwa sekuru bahisha abantu batabarika itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 94. Yavuze ko igihe cyo kuburana n'ikigera azereka urukiko abantu bemeza neza uko yabayeho mu gihe cya jenoside. Yongeyeho ko amaze imyaka 22 asaba Imana ngo atazahahamuka ku byo yabonye muri jenoside byamubabaje. Aba bagabo ko ari babiri baregwa ibyaha bigera kuri 7 buri wese birimo icyaha cya jenoside, kugira uruhare muri jenoside, ubugambanyi bwo gukora jenoside, ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu no gushishikariza abantu gukora jenoside. Bwana Iyamuremye yavuze tariki ya 14 Ukuboza 75 mu cyahoze ari sekiteri ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali, naho Bwana Mugimba yavutse ku itariki ya 24 Ukwakira 59 mu cyahoze ari komine Mutura muri prefektura ya Gisenyi. Muri 1994 Mugimba yabaga mu Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Aba bagabo babiri bagaragaye mu rukiko bari kumwe n'abunganizi babo mu by'amategeko n'indorerezi mu rubanza zoherejwe n'u Buholandi. Urukiko rurafata umwanzuro warwo kuri wa gatatu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukiye mu Burundi. Umusaza Ntime baranshakaje uyobora itsinda ry'abavuzi b'ingoma bagishora mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari mu bandikishije ingoma z'u Burundi kuba umurage w'isi binyuze mu ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere umuco UNESCO. Ntamerewe neza kubera imvune yagize ku kaguru. Umuryango we urasaba leta kumufasha akajya kwivuza hanze y'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yasuye uwo musaza, akaba adufitiye inkuru kurikira.
Uvuze ingoma mu Burundi izina rya Ntime baranshakaje ntibishobora gutandukana. Uwo mutama w'imyaka 83 arongoye umugwi w'abatimba wo mu Gishora mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'imyaka irenga 40. Abatimba bo mu Gishora nta batarashikana umurisho w'ingoma z'u Burundi, haba mu bihugu by'i Buraya, Aziya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Ingoma z'u Burundi zatsindiye amahiganwa katari gake. Amafoto y'abanshakaje ari ku migwa mikuru myinshi mu bibanza ndangakaranga no mu bisagara bitari bike mu isi. Uwo mutama aheze igihe yaravunitse mu imerero ry'ukuguru atembye ava ku ipikipiki. Kwabaye ukongera ikibi mu kindi kuko yasanzwe agendana imvune aho nyene yavunitse. Speciose barakamfitiye. Umutamakazi w'imyaka 78 ni umukenyezi waranshakaje asa n'uwataye ivyizigiro.
Twifuza kandi ngashima yuko bogerageza bakaza bakanamwihweza bakabona ubungene amerewe. Urabona ko bizoteba bingora canke bigahinduka bikaba ukundi. Niko niyumvira
kuko ukundi ushatse kuvuga iki?
Agafa none ni yova. Iyo umuntu amaze kugira ibyiyumviro byinshi ababajwe n'ico kintu haragira ibihinduka ugasanga aridodokenya. Mbona yuko aguma aremba atera aremba turamuterura kwinjiza duteruye ahariho hose turaterura kandi ntafise abantu bamumfasha. Nimvura yumutsinda hanze kuko jewe sinkibishoboye arandengeye.
Zakariya Nizigiyimana, imvura ya Ntime baranshakaje asaba leta n'abategetsi gufasha kugira ngo savuzwe kuko nawe nyene yateye iteka igihugu.
Ni umuntu yakoreye igihugu, baragiye kwandikisha ingoma kuri Patrimoine Mondial i Paris. Mugabo mubona ukunga na magara mukitse bifuza yuko igihugu cyo muvuza. Twabo turavye mu muryango iwacu nta kuntu tubona nta buryo. Nukuri nawe turavye amahera basavye, bisaba amahera menshi cyane. Muganga ho nyene yatubwiye yuko nimiburi burari nk'imiliyoni 12 ayo nayo kwa muganga gusa udafashe n'ibindi ingendo ibiki twebwe leta vraiment turayiyoboka gose ijana kwijana na se barundi turamukunda ijana kwijana. Yaramuteye n'agateka urabona ko n'udutara yamuhaye ama bataramuha byose wakoze iciza yo congera.
Reka nabuze ukuri uwo mutama yihebeye umurisho w'ingoma kuva mbwana bwiwe batakaba bishoboye bose kugarukira kuri sekuru wabo. Utuduhungu tw'imyaka 12 na 10 twahuriye kwa sekuru twaje kumusuhuza.
Jenda mukunda gose kandi birambabaza agwaye ngomba kuba mujana kwa muganga agakira kugira nzenda mubona tuta kubera yakunda konera inkuru z'abakera yaravuga nuko abakera ukuntu baba n'ukuntu babigishije kurima ibyo byose abazungu bakaza baraduhenda tubaye ikawa baduhera dukedu
Sogo inao nyine ya ura Mbugira urdukino wakina Mbamere unabi kuko Shaka yuko mjana gakira Maka mvuza Kuko hagihe Aguma vuga ngo tumuhindu kize Nayo ajamye aguma aboroga Avuzi ndurungu ngo tuje kumuhindu kiza Kuko ya rushimbavu
Sawa umuryango gusa babajwe nuko baranshakaje akitswe n'amagara uwo musore n'umutimbo wa mugishora nawe nyene uko aronsa kanya yirukira gusuhuza wabona nk'icyitegererezo
biraduteye ubwoba cyane kandi biratubabaza cyane ku muntu afite icyo yamariye igihugu tukaba tubona yuko amererwa nabi ari ngaho oye kandi afite ikintu kireke yamariye igihugu twebwe tukaba twasaba nk'abategetsi canke wari wese abishoboye uko borondera kungene bo mufasha bakashobora kumuvutsa ibikorwa birakorwa mugano urumva ntishobora gukorwa nk'uko ariko yoba hari usanga nawe yaguma dushikira imbere cyane ari mbidodokene akagenda kubidusabira aho twe dudashoboye gushika urumva nk'ubu hari ibica bitugora gukora kuronka nke dukene nk'ibikoresho batuba tugomba gukoresha kugira dushe kuronka aho tudodora kugira babiduhe biratugora ko niwe byamworohera ari uwo
ubu antime baranshakaje agenda aho gateye basunika twamusanze mu kigaganira nabiwe ariko agatiro kamutwaye akajano mugaba kenge kagarutse yatuganirira uko yiyumva
nje nitwa ntimo baranshakaje muri iki gihe sinyatsinya bicana Semeze neza gutamira neza nuko narwaye kubye imyaka so imana yuko bumfasha narakoreye igihugu cyane
tumubajira wizeye ko urukiza baranshakaje atubwiye umukuru w'igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD bava muri komini imwe ya Giheta
akama ndagatera umukuru w'igihugu naye Barise ndayishimiye kugira ngo bazumfashe baze kumfasha bambuze nzokira nakore nzokira
Umujyango wa Antime baranshakaje urazwi muri kahise ku Burundi turetse ko yafashije kugira ngo ingoma z'u Burundi zemerwe mu mugabane kama wa UNESCO Patrimoine Mondial de l'UNESCO sekuru nase nabo banyegeje umwami mwezi gisabo mu mwaka w'1993 igihe ari kahunga abadagi bari bateye u Burundi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abantu barenga ijana mu ntara ya Kibitoki aho ni mu Burundi biganjemo abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka ibyo byemezwa n'ikigo gishinzwe ingo n'imiryango muri iyo ntara umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye kuri iki kibazo
Ibiharuro vy'amabashingiye ku gitsina byo mu kwezi kwa cumi guheze mu ntara c'Ibitoke n'ahari byinshi sumurengera nk'uko bivugwa n'uburongo ikigo kijejwe ingo n'imiryango muri iyo ntara Denise Ndumukama avuga ko gituma biboneka ko ivyo biharuro ari byinshi mu kiringo c'ukwezi kumwe ari uko abanyac'Ibitoke kuva hasi gushika hejuru bamaze gutahura ko bategerezwa gushira habona ayo mabi
Ibiharuro birabandanya byongerekana n'ivyo ariko nitwaca tuvuga yuko kumbure ari uko amabi akogwa cyane gusa muri iyi minsi Ahubwo turibaza yuko ibiharuro igituma turonka byinshi ubu nuko abantu bamaze gutahura kubera inyigisho kubera mahimiriza tugira twibaza yuko abantu batahuye cyane bakabona yuko bikenewe yuko kumwe bakera bahora ubu bitagikenewe ko bahora amabi bayakorewe bakayavuga kugira ngo bashobore gufashwa
ikindi warongo ikigo CDFC mu ntara cibitoka vuga gituma ubu ibiharuro by'abakorewe amabi ashingiye kugitsina bimenyekana ari uko abayakorewe bamaze kumenya aho bitura
nibaza ko ari naco gituma ubuturo nk'ibiharuro byinshi kuko baramaze kumenya ababafasha kandi bakabitura n'ukuvuga yuko bizeye ayo ma service de prise en charge naho rero dushaturonka ibiharuro byinshi kumbure kera baricwa no kutamenya bakaguma hariya mu mihani wabo ntibaze kubivuga hanyuma ntibanafashwa nibaza ko ico gituma turonka ibiharuro byinshi gusumba kera
mu ruganda rwabereye kuri no bakabiri ku mugwa mukuru w'intara cibitoke abagwitavye bagaragaje ko amabi ashingiye ku gitsina afatiye ku bintu byinshi hari gufata abigeme n'abakenyezi ku nguvu amatati y'amatongo gukumirana n'ibindi icibonekeza nuko abenshi bakora ayo mabi ari abagabo kandi badaheza ngo bahanwe nta zina Yeremia wo muri segiteri munyika ya kabiri yari yitavye ugo ruganda avuga ko ukudahana arivyo bituma ayo mabi afate ku gitsina atagabanuka asaba ko kongerezwa inyigisho ubutungane bugakora akazi kabwo
cyokorwa ni inyigisho zoba nyinshi cyane ku mitumba abo baserukira abandi bakaza ku mitumba tugatumira abakenyezi n'abagabo bakaronka izo nyigisho hari ibintu bihanini mu butungane usanga bigiranye by'ibiturire umuntu yafise ikosa akaba afise amafaranga ntakunda guhana twasaba rero ubutungane abaje ubutungane ko bikurikirana cyane kandi kwamenya n'abajya abatware bo ku mitumba bari kurabikurikirana nabo ko bafise mu ruhara kugira bamenye ugo rubanda rw'uwo muntu ubugenge
ari mu ntara cibitoke mu rugendo rw'igihugu cyose kwirabira uko ivyo agateka kumukenyezi kifashe icegera cy'urongoye ihuriro ry'abakenyezi yabwijwe rya Amerika ko amabi ashingiye ku gitsina ataragaseseshwa rumuri Minedora Nibaruta avuga ko akwiye kuja amategeko atomoye agenga abakenyezi kuko aho yaciye hose yasanze ayo mategeko atayahari
mwizo ntara twagiye tugenderamwo twarasanga ibibazo bitari bike ahanini aho batubwira yuko abakenyezi cyane cyane usanga atamategeko abagenga icokorwa ni ya mategeko twavuga yuko atameze neza cyane aho bimeze nabi ngira ngo bayakosora hanyuma intwaro abajejwe intwaro bakava hasi bakaja barahana makuru ahabaye aho kabikabishe kuko akabigatosekaza igushasha u Burundi gatosekaza bene Burundi bigatuma mbere n'amakungu n'ababansi b'igihugu baca baronka bafatire bati noneho mu gihugu cacu biracika
abantu 133 nibikigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara cibitoke bakorewa amabi ashingiye ku gitsina ahanini bagizwe n'abakenyezi camenye mu kwezi kw'icumi guheze ku rwego rw'intara mu makomine 6 agize iyo ntara komine Rugombo niyitwa Ridarapo muri aya mabi ashingiye ku gitsina yaharuwemwo abagera kuri 39 bahohotewe mu kwezi kwa cumi guheze ku wa gatanu w'inondwi bitegekanijwe ko hazotanguzwa mu ntara cibitoke iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi ashingiye ku gitsina mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ayo mabi mu cibitoke Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu ariko mbere yuko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejeho Perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yashyize ahagaragara amazina y'abantu batatu bazaba bagize komisiyo ishinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri ku bagize uruhare mu bwicanyi n'icyarubozo byakorewe abaturage mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
Mu gihugu cya Kamerune cyongeye kugurura umupaka wacu gihana na Nigeria nyuma y'imyaka itatu wari wugawe bivanye n'ibikorwa by'ubwicanyi byaterwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Kamerune gitangaza ko naho cyafashe iyo ngingo kubera ibitero bya Boko Haram byagabanutse muri imyaka ibiri, abacuruza binjira canke basohoka mu gihugu bazoza barasuzumwa kandi bagumizwe ko amaso. Na Leta Zunze za Amerika iragabisha abanyagihugu bayo ko hari amakuru y'ibitero by'iterabwoba biriko birategurwa mu gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka ku mugabane wa Buraya. Mu itangazo ryasohowe ejo ku wa mbere, abategetsi ba Amerika basaba abanyagihugu babo bari Burayi kwirinda kujya mu birori byo guhimbaza iminsi mikuru no kutajya mu masoko adakingiwe cyangwa mu bindi bibanza bihurumbirwa n'abantu benshi. Amakuru kuri Amerika kandi Donald Trump aherutse gutorwa kuzorongora Amerika atangaza ko mu bintu azokora ku munsi wa mbere we w'ubutegetsi ari ukurungika ubutumwa bwo gukura Amerika mu masezerano y'ubudandaji yiswe TTP yasinywe hagati ya Amerika n'ibihugu biri ku mugabane w'ibahari rya Pacific.
Shuti mwese mwari muduteza matwi aha niho dusoreje makuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wayigiranije kino kiganiro muri studio mwari kumwe nangiye Dirwema
na Louise Bigirimana mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.